Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isangira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe. Agashavu karaniga kwa nyagihugu mu Burundi bahora bikora kuri societe ya Econet mu kubika no kubikuza amafaranga nyuma yaho leta ifashe ingingo yo gufata konti zose z'iyo societe kubera madeni iheranye.
Naza tuliko tulabikula eko kashu yetu ya sore za watu kwa banke kwa watayaduha hali yose tisami
rumba nuru homoru nini ya tuko tulagiri kwa hivyo dufiwa kuika na mashuru katusanga na kazi tuwa tukwa hivyo sekare kama terikire kadofasha.
Abanye bamwe mu banyagihugu bemeza ko babuza bibacira nayo bamira kubera ikibazo ikonete ifitanye na leta y'u Burundi mu yagezweho ijya nino kwisi. Umwuka ubandanya kuba mubi hagati ya Palestine na Israel, turabigaruka ko naha muri Amerika amashusho y'ingene umushinga ntahe wa Nancy Pelosi yahoze atwara inamashinga mateka yagabwe ko igitero yagiye ahabona ibyo nido ni mu kanyisasi. Ituka kibandanya kuwa kibi hagati ya Israel na Palestine, ibitero bibiri vyagabwe muri Israel ejo kwa gatanu none umunsi kwa gatandatu vyahitanye muri rusanga abantu indwi bikomeretsa babiri. Igitero cejo kwa gatanu mwijoro cagabwe n'umunye Palestina yicishije amasasu abantu indwi abasanze mu icungararo y'isinagoge iri mu buseruko bw'i Yerusalemu. Ico gitero nico gitero gihitanye benshi kuva mu 2008 muri ico gihugu. Uno munsi kwa gatandatu naho mu yabagaho muri Palestine yagaze ikindi gitero c'amasasu mu buseruko bwa Yerusalemu akomeretsa umuhungu na se wiwe. Ibitero vy'uno munsi n'ejo bije bikurikira ibindi bitero vy'indege Israel yagaze kwa kane muri Palestine bigahitana abanyagihugu 90. Israel mu kugaba ivyo bitero yasiguye ko ibikoze mu ntumbero yo kwihanikiriza umurwi wa Kiislamu ugizwe n'abanyepalestina witwa Jihad wari ufise imigambi yo kuyitera nk'uko Israel ibivuga. Palestina ntiyatevye gusubiriza mu ndumane Israel mu kumijagura ibisasu vya rokete ku butaka bwayo. Polisi ya Israel igatangaza ko imaze guhagarika abantu 42 ikeka ko bafise uruhara mu bitero biriko bigabwako. Hagataho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken kwa mbere w'indwi iza bitekanijwe ko azoja Yerusalemu ahazovugana n'abategetsi ba Israel kuri iki cuka. Mu Buhindi indege zibiri za gisirikare z'ico gihugu zakorotse. Insanganya zazo ryabereye mu micungararo y'igisagara citwa Morena kiri mu buseruko bw'intara ya Madhya Pradesh. Umwe mu badereva batatu bari bazitwaye hasize ubuzima, abandi babiri ivyabo ntibiratangazwa. Izo ndege zakorotse zigiye mu myimenyerezo yazo ya gisirikare. Imenyesha makuru cyo mu Buhindi vyavuze ko izo ndege zari mu bwoko bwa Sukhoi 30 na Mirage 2000. Ijugi Amerika tuwachawa ndangina makulutu wafitie yiga nino kuhisi. Polisi gisirikare cha San Francisco kiri muri leta California hamuri Amerika yashize habu na masanamu yumo usumushinga na wa Nancy Pelosi ahura tukwari na mashinga mateka Amerika agabwa ko igitero. Ayo masanamu atangura yerekana ingene Paul Pelosi n'uwitwa David Dupop yamugavye ko igitero baje kugurura umuryango polisi maze kudodora. Yaba Dupop na Paul polisi bose barwanira kwakana inyundo uwo Dupop yari yitwaje. Binaniranye ko Paul Pelosi yaka inyundo Dupop yahavuye ayimuhonda mu mutwe. Polisi yirinze kwerekana neza ariko amasanamu y'ingene Dupop yahonze mu mutwe Paul Pelosi. Video yashizwe ahabona yerekana gusa Paul Pelosi arwa hasi. Ibindi byashizwe ahabona ku gitero cagabwe kuri Paul Pelosi n'ingene Paul Pelosi yahamagaye numero yo gutabaza polisi muri Amerika ariyo 911. Amajwi yiwe yumvikanamwo kandi na Dupop amutegeka ivyo abwira igipolisi. Amasanamu y'ingene Dupop yinjiye mu rugo rwa Pelosi ruri muri San Francisco nayo nyene yasohotse co kimwe na yerekana igipolisi kiriko gisatira kibaza ibibazo bitandukanye Dupop w'imyaka 43. Madame Nancy Pelosi yahoze atwaye n'amashinga amateka ya Amerika yavuze ko atifuza kandi atazofaraje na gato ayo masanamu y'ingene umushinga nahe wiwe Paul Pelosi yarusimvye. Ano makuru yose agezo hirya nino ku isi mwije kumva n'andi mushaka kandi kuyasanga kuri Zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Mugihugu cy'u Burundi abikora kuri societe yo gutuma tumanako Econet Burundi n'ubu ntibarashobora kurungika no kwakira amafaranga nyuma yaho ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi ya leta muri ico gihugu OBR gifasha amahera yose ari ku makonte yo societe yo kompanyi iheraniye leta y'u Burundi miliyari zirenga 88 z'amafaranga y'amarundi hamwe ni miliyoni zirenga 44 z'amadolari ya Amerika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Elo Jurika neza
Mwaka yose na mashirahamwe yo kuziganya no kugurana nta muntu numwe ashobora gutora amafaranga afite muri ako cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa 2026 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 nagiye muri ako cash no muri banki bambwiye ko atamahera ariho nagarutsuko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho naje wemfise amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atari ayabo niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi aho babonye hose abatunzwe no gutanga cyanke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko afite umwiheburo bamwe bararamukanya atakumwenyura agahinda mu mutima isinzi ry'abantu biriwe gucicara ku kibuga cya Econet ku murwa mukuru w'ubutunzi umugabo akorera muri kasi ya Jabi Bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwiza tunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu
ivya leta na Econet rero ko barafise aho babizinanye twebwe rero ikibazo catuma fictive donc catuma mu nkore
mugenzi we nawe yamenyesha ko agahombo kagiye kuba kenshi abatari bake bari barishingiye icyo bakora bikorera amaboko
Nubu shira kugufuri nimba bashira kugufuri na karoro ni vyimire bisha biza muri twebwe bega twebwe byo cyabiherera
Econet rero ni umuhora wa mbere mu Burundi ukoreshwa n'abantu benshi umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye yasanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha
uya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo naha bari he mu gihe ati barira nimero yawe ubu nyine aca yigombora bimeze neza atanu umwanya urinze kuhaca
Igobert cyatohoye itangazo kivuga ko amafaranga cyahagaritse ku makone arayakoreshwa na Econet ariko ko yabanywanyi bafite mu buryo bwa eco cash atakomwa komwe kandi ko beneyo bashobora kuyabikura mugabo mu ngiro siko biri Umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru wa Bubanza mu Burengero atashe imvumure ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu
Oya bambwiye yuko bidakunda ngo byaparanga nye sinzi ntambwe
Aba bacuruza b'amahera bahi Bubanza nabo bemeza ko agahomba ari kose nabo nyeneye ku muhingamo ntaco bahanovye mu biko bwabo
Naje tuko turabikura eco cash iyo tuyasohoreza batugiye ku banke ko batayaduha hari yose tisami
Urumva n'uruhomo runini nyatu ko turagira twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugacusanga nta kazi twari dufite kare ikindi ka materikere ka dofasha
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko byifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega irimo mu rwa mukuru wa politike hagati na hagati mu Burundi
Hamaze kubona ko eco cash yabaye ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi
amafaranga yacu arugaranwa benshi niho twakura agafu niho twisumamwo mugaho ukacubona ikibazo kirabaye usanga bitatworohereza cyane
mu kwa 12 umwaka uheze perezida ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutuma tumanako bavuga ko zinjiza umurengera ariko mu gigaga cya leta zigashika na yimbuza kurahira
telefone iheranye nta kigongwe kitemwe nta n'ikigongwe kingana n'agatete kasi na hafi ntogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko mutahe wanyu mutarawuronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu ubu hariho urubanza ngira mborana n'izo nzokwibera avoka ku makontra yose yasinywe na leta Leta imeze nk'umwana w'umuminere abaroprezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye
sinshuro ya mbere kompanyi Econet igabishwa na leta mugabo niryo rya mbere amakonti yayo ahagarikwa ikigo BR cyanagabishije amabanki n'andi mazu yo kubitsa no kugurana na Econet ifitemo amakonti kutazoyafata ariwe hazoca ariha mu kibanza cyayo kuko hazofatwa nk'ufatanya cyaha umwaka uheze mu kwa munani yindi kompanyi yo gutuma tumanako yarafuzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu Burundi IRCT naho Smart Burundi ivuga ko yishyuye amadeni yari ifite agera ku miliyoni 3,200,000 z'amadolari y'abanyamerika ico kigo cyavuze ko ari yandi hangana n'imijyazi 9 z'amarundi y'ibirarane n'ibihano cyatanze mu Burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutuma 83 Econet Lumitel na Onatel iyo ya nyuma ye gukira leta ikabimaze imyaka ikora bya nk'ibikunde President Ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kuba ibinebwe no kutamenya icyo bashaka hamwe no guhombya igihugu ibitigiri bitangwa n'ikigo Ecofine kirabi bijanye n'ubutunzi muri Afurika byerekana ko Burundi umwaka uheze bwarimo abantu 1,798,885 bakoresha telefone ngendanwa Eroje Ulika neza ijwi rya Amerika
Elojo lika neza urakoze icyongereza gikomeje kuja imbere ku rutonde rw'indimi 25 zivugwa n'abantu benshi kurusha izindi ku isi ubushakashatsi bwasohotse mu mpera z'umwaka uheze bwerekanye ko icyongereza kivugwa hafi n'ibice 20% by'abanyagihugu baba ku isi yose ururimi rufite inkomoko ku mugabane wa Afrika ruri imbere ku rutonde rw'indimi zivugwa cyane n'igihausa kiri ku mwanya wa 11 ibindi kwinongurira mugenzi wacu Temistocle Mutijima
Ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru Far and Wide cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko icyongereza kiza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde kivugwa n'abagera kuri miliyari imwe n'ibice bitanu. Iki kinyamakuru kivuga ko icyongereza gifatwa nk'ururimi rw'ubutegetsi mu bihugu hafi 50 ku isi yose birimo naho ururimi rufatwa icyarimwe nk'ururimi kavukire n'urw'ubutegetsi. Umubare w'abaturage bavuga icyongereza nk'ururimi kavukire rwabo kuri ubu nk'uko ubu bushakashatsi bubyerekana bagera kuri 480,000,000. Ibihugu bikoresha cyane ururimi rw'icyongereza byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika, Aziya na Amerika yo hagati n'iya ruguru. Icyongereza nk'ururimi ruvugwa na benshi ku isi, ibyo ngo biruhesha kuba ururimi rwemewe mu bucuruzi mpuzamahanga. Ururimi rukurikira icyongereza mu kuvugwa na benshi ku isi nk'uko ubushakashatsi bubigarukaho ni ikimandarini cyo mu Bushinwa. Uru rurimi rwo ruvugwa n'abagera kuri miliyari imwe n'ibice bitatu mu isi biganje cyane mu bihugu by'Ubushinwa, Taiwan na Singapore. Ikinyamakuru Far and Wide kivuga ko hari impaka nyinshi ku byerekeranye n'uko uru rurimi rushobora kuzatambuka ku cyongereza akaba ari rwo ruhinduka ururimi rwifashishwa mu bucuruzi mpuzamahanga. Gusa impuguke zigasanga ibyo bitazigera bibaho kubera ko benshi mu batuye hanze y'umugabane wa Aziya batavuga yewe batanazi ikimandarini. Ururimi ruza ku mwanya wa gatatu mu kuvugwa na benshi mu isi ni Kespanyore. Uru rurimi ruvugwa n'abasaga 1,661,000 rwiganje mu bihugu bya Amerika yo hepfo n'iyo hagati ndetse na Karayibe. Ukwaguka kw'ibice kivugwamo nk'uko ubushakashatsi bubigarukaho, Ikiyesipanyore kigukesha intambara zo kuvumbura no kwigarurira ubutaka bushya ku isi zo mu kinyejana cya 15 n'icya 16. Mexique ifatwa nk'igihugu cya mbere ku isi gifite abantu benshi bavuga Ikiyesipanyore. Nyamara inyigo zikagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubifite abavuga Ikiyesipanyore bagera kuri 41,000,000 ishobora kuzaba yatambutse kuri Mexique mu kugira abavuga ururimi benshi bitarenze mu 250,000. Indimi nk'igihindu n'icyarabu zifite abazivuga biganje ku mugabane wa Aziya zikurikiranye ku mwanya wa kane n'uwa gatanu, igihindu kikavugwa n'abagera kuri 545,000, mu gihe icyarabu kivugwa na 442,000. Icyarabu ariko kikagira umwihariko wo gukoreshwa mu bihugu byinshi bya Afurika, aho kivugwa mu bihugu bisaga 10 byo kuri uyu mugabane. Ururimi rw'Igifaransa narwo ruvugwa henshi muri Afurika ruraza ku mwanya wa 10 kuri uru rutonde n'abaruvuga bagera kuri 229,000 mu isi. Abo biganje mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika, ahari ibihugu bigera kuri 24 bikoresha uru rurimi nk'ururimi rw'ubutegetsi. Ibyo birimo ibyo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'Uburundi. Kuri uru rutonde rw'indimi 25 zivugwa na benshi mu isi rushingiye ku bushakashatsi bw'ikinyamakuru Far and Wide, haragaragaraho indimi ebyiri gusa zifite inkomoko ku mugabane wa Afurika. Izo ni Igihausa kiza ku mwanya wa 11 n'Igiswahili kiza ku wa 16. Igihausa kivugwa n'abagera kuri 150,000,000 biganje mu bihugu bya Nigeria na Nigeri, aho runafatwa nk'ururimi kavukire kuri benshi. Ni mu gihe Igiswahili cyo kivugwa n'abagera kuri 170,000,000 baboneka cyane mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, u Rwanda, u Burundi na Mozambique n'ahandi mu bihugu byo muri Afurika.
Amerika turacamandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda kuri igabanuka ry'amafaranga yo kugura ibiribwa bigenewe impunzi. Ishami rya ONU ryitaye imfungurwa ku isi PAM ryatangaje ko rigiye kwitaye impunzi zitishoboye zonyene. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Guhera muri uyu mwaka ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigiye guhindura uburyo bwo gutanga imfashanyo z'ibiribwa ku mpunzi muri Uganda. Muri gahunda nshya imfashanyo zibanda ku mpunzi zitishoboye cyane n'izigera mu gihugu zitarashobora kwitunga. Umuyobozi wungirije wa PAM muri Uganda Bwana Marcus Pryor yatangarije abanyamakuru i Kampala ko uyu yari umwe mu migambi batangije mu 2021 mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga yo kugura ibiribwa by'impunzi zose muri rusange kuko umubare wazo warenze inkunga y'ibiribwa iboneka. Bwana Marcus yasobanuye uburyo bushya ubufasha buzatangwa mu byiciro bitandukanye by'impunzi.
This is largely based on your refugee status. Now it will be based.
Ati mbere ubufasha bw'ibiribwa bwatangwaga hashingiwe kuri buri wese wanditswe nk'impunzi, ariko ubu noneho bizaba bishingiye ku rwego rw'ubutishobora. Impunzi nshya nizo zitabwaho cyane kugira ngo zifashwe gutangira ubuzima bushya bw'inkambi, ariko kumara igihe runaka. Nyamara hazabaho izindi mpamvu tuzasuzuma kugira ngo imfashanyo iguhabwe, nk'imiryango iyobowe n'abagore idafite ubundi buryo yabonamo amafaranga n'ingo z'abafite abantu bamugaye. Amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose arakenewe, kandi tubona ko iyi nkunga izagabanuka cyane muri uyu mwaka wa 2023. Icyakora iyi gahunda nshya ntabwo yakiriwe neza n'impunzi zimwe zivuga ko bitewe n'ibibazo by'ubukungu igihugu cyose cyanyuzemo, abenshi muri bo n'abari bafite ubushobozi bwo kwibeshaho bwavuyeho ku buryo bose ubungubu batishoboye. Naganiriye n'umuyobozi wo mu nkambi y'impunzi ya Rukinga mu burengerazuba bwa Uganda.
Iyo ni inkuru y'incamugongo twatwumvise kandi amakuru ataryoshye, mu gihe ubuzima tusanzwe tubayemo muri iyi nkambi atari bwiza. Jewe ndimo ndareba ahubwo bamwe bazanapfa kubera ko n'ibyaro byo twegereye aho batwakiriye nabo nta mbaraga bafise, ntabwo dufise ahantu dushobora guhahira. Yewe ntituzi amerekezo tuzahita twerekezamo, ngo ni ukuvuga ngo bamwe bazopfa abandi bibe, kuko nta mahitamo mbona abandi baza basigaranye. Kubera ko muri iyi nkambi navuga yuko abishoboye ni bake cyane,
ariko tuzi neza ko impunzi nyinshi nubwo hatabaho Irukinga honyine zihabwa ubutaka, zimwe zihinga izindi zigacuruza, zifite uburenganzira bwo kugenda aho zishoboye hose mu gihugu nk'abandi zigashaka akazi. Numva rero ubwo iyo ari imwe mu nzira yashyizweho kugira ngo impunzi zishobore kuba zakwitunga.
Kutwemerera gutembera mu gihugu ibyo byo ntacyo byabyononye. Icya kabiri cyongera ko twahawe amataka hano mu Rukinga, ariko bongera baratwaka ubitaka batwatse twatuhinga rimaze imyaka ridahingwa, bari hari aborozi b'inka nibo bigwa baririshamwo, nta mbere twa dukise.
Nakusanjije kandi ibitekerezo by'izindi mpunzi ku byo batekereza kuri iyi gahunda nshya.
Yego, n'ukuri twumvise izi nkuru kweri ntago zituguye neza kabisa, ariko turi mu nkambi ya Rukinga kweri turatesetse bimwe bya cyane. Twari dufite itaka twahingamo, iryo taka bararitwatse, niho twakura akagori ko gusyamo akagari k'abana, tugakuraho n'udushyimbo two gutekera abana. Mu bisanzwe ikintu twari dutegemeye aho wari umutwaro n'3,000 gusa, mbese nimuwudukuraho bizahita bigenda bite? Iyaba binashoboka mbona twongeza, kuko ntaho dufite twakura.
Uyu uvuga mu Giswahili wati twari dusanzwe tubayeho nabi, 13,000 by'amashilingi baduha buri kwezi ntacyo byatumariraga, none nabyo bagiye kubikuraho. Ubwo se tuzabaho dute? Kugira ngo bahe bamwe abandi babareke bigiye gutuma hazabaho ubujura no kwicana. Komiseri w'impunzi muri Leta ya Uganda Douglas Asimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo impunzi zo muri Uganda zihabwa ubutaka bwo guhinga n'ubwisanzure bwo kugenda mu gihugu cyose gushaka akazi no gukora ubucuruzi, igihugu cyarengewe n'umubare w'impunzi zirenga 1,400,000, kandi ngamahanga akaba atakerekana ubwitange mu gusangira umutwaro wo kwita ku mpunzi. hashize imyaka irenga itatu imfashanyo yuzuye y'ibiribwa ku mpunzi yaratangiye kugabanyurwa kandi aho guhabwa ibiryo ubu buri mpunzi akabihabwa ubufasha bw'amafaranga angana hafi n'amadolari atanu buri kwezi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika twandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munena kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofe, mubwirije ukuri. Sinajyaga nemera ko kano kazi ko gutwara taxi. Gashobora kugeza umuntu kure bigeza hangaruze.
Cyane, miye Combo Taxi mine ibeba myaka na myaka. Make ni bito byangu kabisa. Sina mya kitu. Eh.
Ushabe ni garagaza sha shofe. None uko barabashye kwizegamira ukagera ku bushozi bwo kugura kira kimanza na kurangiye.
Merci sana gisuri Michelle Tere. Unaya ba commissionnaire bodi akuna to mali patate ra musiri.
Ngo ngende ni commissionnaire wa mbere
kuri. Unisaidie make mina kulomba. Ufeki si yako hata kamsele Tere kwa yangu. Unavyo tu mareve ni kwesha sema ndati mwanda alisha mwita magaraje vya biemake
mba wawe probleme zate sibja uwe binde chibu sana waliko nhumbe hirize kuya tukumbe kanyura yuka anuarenza kukuja mwana nyibwene maga fanta uwa mutamu mwenyeho shofe niwe njira chila chubanza njini ninemu bekwaza tukahure hanga
sasa mbwene pa kugare
mwose hanganu hangara
habitikwe laki kushimama hapa
mada
saa
bangu kariko rukwa sariko nuka jene kaza angazi wanyi
naenu kundamusa nundamuta
izira mwoto katu jene dora shofera hagaze nabariko
ndageme mkuma hili tiza masa murabambe mkuma kwa njibia tuta kubuga na mjewa sekuria afere mita kugedane
uyu mshofera inye ni wamu chile na kubira gaa ni usha kubura chachi waza chawe
ee
shofe uyu madamu lero ni wanyiri chivanza
madame mpule mamu na shfore sana kukutana na we
ee mkugu hagarara mbuta ngu hagarara
madame kuna kwa nini madame usi ukaribu ni gonge kuna kwa nini
wamu gabo wamu hamagari mwenye mahanga mwenye mungu kazi mwari wa jingulisha
kutu
madame kweli shiwa tutu tapata mo profi kweli maake unaungelea patisi niko na waza kutia mo garaje ya mrejion
mbi garaje
ndiyo madame ili ni ndoto wangu nilikuwa no day pizza maji
na iwa
juu ya zive sisi ule nukumba wangi anjao
nini vichira
kani vizyo vinu zao ulikuri bugisha mbo vijama garaje mtaji kwa linyoma inyuma ya abzo sisi vizyo ulitei
mvangugire madame haundi mchiruzi jeruwa na ukukua mafaraka nga yuno mshofere gombaga ukugua
maku
aya komisioni ina ya bari eno nutanje kwenye
mwuri laho jeo na hono wanjami sinzi jesino rota mburi ishikiwanda chanje kurizi njaji urazi yuko au yumuteka na mkura angonga hii wacha likubela wanyabuku kani kubakera
uyu mshofere kwa mwuzi kubachera kawaira vochi na anga ndesa naba sokuru za wewo batu inyaka ni inyaka kani naba tura njibeza
na hono wandi kunda kukumba hasi mse gerereza jeo na kiwanda chanje na ugurisha kumunyabuku izinchichisi we urazi kandi niwe mugandi bafise bashaka kugura ibibanza byo ngaha ani ngo batwomore hanyuma nawo ngo ndagara aje
uwanga baturanye
ni mujya kuyubaka iwanyu ugo ntaye mukeneye mwe
ihangane ngo oya rwose niye
mero aho rero mutware wanje arampamagaye ngira rero nsundi mukiri atari mwe ngo
mukubarane
allo Sheri, wari wambutse. Uraronse yote mukiriya wa. Ngo isubiye gupfa kandi. None urashaka kumbwira yuko wabuze umumekanizi w'umunyarusange ayikora. Oya. Ha? Bakubwiye ko tawunda tari umunyabugo yo bishobora. None ushatse kuvuga yuko haji garaje y'abanyabugo gahirusangi byo dufasha? Ha? Ariko mana ya. Sawa ndabyumvira ndasubira ndaguhamagara turavugana
Bada muri kirimo bavuga kuri telefone no mu mugabo wawe akurusha gusobanukirwa imibanire myiza y'aka karere n'akabaro byatugirira arakurusha kumenya ko abatuye aka karere twese twuzuzanya kandi ko kubana neza ari byo birimo inyungu nubwo haba hari ibintu zudahuriye ko
imodoka y'umugabo wanje ejo twayikoresha hirya y'ejo subira mu igaraje ubu naho bamubwiye yuko ategeza kujya mu kibugo ngo niho hari umumekanisha yishobora Shof, uwa mugambi wawe, ngonuwa kushira...
Garaji, ndata maki garaji ya musuri, sana ndatafuta bani ba mekanisi, bawa kwanza murejeti.
Vose na banyabugo barimu.
Ewa na bapetu wa kwanza.
Ubu ndabzi umbi, sumba kona tukegwezi udufashu.
Mwemi kugurasa kumumbe kwa miso yani.
Ewa ya nda akibabu.
Na mamesi. Chari kigani ilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni uri wakatana tunaburi chumwe rupara saa kumine vini na makumi ya vini zumogoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Akabino nga duche duso zere, ibiganiro n'amakuru twatu afitiye muri kano kanya, ibiganiro n'amakuru vino mugoroba, mwabiteguriye mwongera mwishikirizwa na Joy Diane Ninahaje, yakoze Nadia Taha, yashize hamwe amajwi yacu ku izina ry'abagenzi banje, ndabike abantu wenda bifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose, turongera mu gitondo.
MP Record Dr. Mash Production
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Kipindi cha furaha, manu moja na upendo. Kipindi cha furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose byinshi. Agataro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwaye munara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwaye munara,
iwaye munara.
Yeah.